Radio Sguardi America. Radio Sguardi America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza mbahikaze mu makuru tugiye kubagezaho moro uyu mwanya. Mu Burundi amagambo ya President Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga abuza abagabo guharika yaba yatangiye gutera ingaruka mu ngo zimwe na zimwe mu gihugu.
Mwiki gihe kandi turimo ni gihe kigoye gihe kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyane yarenze ibigo cyangwa umushinga nashobora kuba yararenze ibigo cyangwa ntiduharura ko yarenze ibigo.
Bukuru Fodo ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya Muyinga. Igihugu cya Botswana cyanze ubusabe bw'Ubwongereza bwo kwaka abasaba ubuhungiro ngo birukanwe ku butaka kwakira abasaba ubuhungiro ngo birukanwe ku butaka bw'Ubwongereza. Minisiteri y'ingabo ya Israel yatangaje ko ingabo z'igihugu zagabye ibitero muri Liban. Aho Burusiya bwatangaje ko bitero bya Ukraine byateye inkongi y'umuriro mu bice binyuranye by'uburengerazuba bw'igihugu. Haya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Kongere kubahikaze hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri aya makuru tugiye guhera kuyo hirya no hino ku isi, igihugu cya Botswana cyatangaje ko cyanze ubusabe bw'Ubwongereza bwo kuba cyakwakira abasaba ubuhungiro birukanwe ku butaka bw'Ubwongereza. Ni gahunda isa n'iy'u Rwanda rwakirije yombi. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Muri Botswana muri 78 rw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu rwasabye leta kwiyamiriza umugambi washikirijwe n'Ubwongereza wo kurunga ikabimukira ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihugu. Umushikiranganda ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape yabwiye Ijwi rya Amerika ko abategetsi b'Ubwongereza basavye leta ya Botswana kwakira abo bimukira. Yamara yavuze ko abategetsi b'igihugu ciwe biyamirije uwo mugambi kubera batazi iherezo ryawo. Asaba leta y'Ubwongereza kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Inama nkenguzamateka y'Ubwongereza ku munsi wa mbere yaremeje itegeko rizorekurira leta y'icyo gihugu kwirukana bimukira ivuga ko binjiye ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abo bimukira bazorungikwa mu Rwanda. Iyo ngingo yaranebaguwe n'abaharanira agateka ka muntu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi b'Ubwongereza batangaje ko bashaka guhagarika abasaba ubuhungiro bashika ku butaka bw'icyo gihugu baje mu bwato. Benshi muri bo baba baturutse ku migabane ya Aziya na Afrika.
Fidel Niyongabo utuvane muri Botswana utujyane muri Kenya. Imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryakeye yateye imyuzure ibangamiye abatuye mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Nairobi. Nanone turacyari kumwe Fidel.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe gutabara OCHA ryavuze ko abantu batari munsi ya 32 bapfuye mu gihe abandi barenga 440 bategerejwe kuva mu ngo zabo kubera imvura y'isegenya n'imyuzure. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko uruzi ati Ruzi ubwa kabiri mu burebure muri Kenya guzuye rurarenga inkombe zago. Amazi yarenze inkombe y'ubwo ruzi yabujije imodoka kurengana mu mabarabara. Ishami ry'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge rikorera muri Kenya mu butumwa ku rubuga X ryavuze ko amabarabara n'ibiraro vyageramiwe n'imyuzure vyatumye imodoka zuzurana mu mabarabara makuru. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko abajejwe gutabara bariko bimurira imiryango mu bice bitageramiwe n'iyo myuzure. Ishyirahamwe ry'amagari ya moshi muri Kenya ryatangaje ko ryabaye rirahagarika amatereni atwara abantu. Ryavuze ko imvura y'isegenya yageramiye amayira ayo matereni akoresha. Ibice bitari bike vyo muri Kenya no mu karere ko muri Afrika mu buseruko vyarageramiwe n'imvura y'isegenya y'urutavana ko yaguye mu rwiziheze.
Tuve ku mugabane wa Afrika tuje hirya gatoho. Ministeri w'ingabo wa Israel Yoav Galant kuri uyu wa gatatu yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zagabye ibitero mu majyepfo ya Liban. Ntiyasobanuye niba ari ingabo zirwanira ku butaka zambutse umupaka. Nanone Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Galant yavuze ko inteko zitarenge zarungitswe ku rubibe na Libani kandi ko inteko z'igihugu muri iki gihe ziri kozikora ibitero mu bice byo mu manuko bw'icyo gihugu yongeye atangaza ko ica kabiri cy'abategetsi b'igisirikare cy'umugwi Hezbollah mu manuko bwa Liban bazimanganijwe mu mezi atari make mu bitero Israeli yakoze muri icyo gihugu yavuze ko ikindi gice cyabo bacinyegeje gushika ubu muri nitangaza igisirikare cya Israel cyavuze ko cyakoze ibitero mu bibanza 40 umugwi Hamas ukoreramwo mu manuko bwa Libani. Iyo tangazo ryavuze ko igisirikare cya Israel cyakoze ibitero gikoresheje indege z'ingwano na vya muzinga mu bibanza kivuga ko bikoreshwa n'abagira iterabwoba bo mu mugwi Hezbollah mu micungararo yahitwa Aita al-Shab mu manuko bwa Libani.
Tuje mu Burusiya ho kuri uyu wa gatatu batangaje ko ibitero bya Ukraine bigizwe n'indege z'intambara zitagira abapilote ku butaka bw'icyo gihugu byatumye umuriro waduka mu ntara zitari nke z'uburengerazuba bw'u Burusiya.
Vasili Anokin, buramatari w'intara ya Smolensk, mu butumwa ku rubuga Telegram yavuze ko imiriro yadutse mu bice bya Smolensk na Yatsevo yamara ko atabakomeretse. Buramatari w'intara ya Voronezh mu manuko bushira uburengero bw'Uburusiya yavuze ko ibisigarira bya drone yasambuwe byasenyuye inzu bituma umuriro waduka. Ubushikiranganji rero rw'ukwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibikoho birasa indege, misile na drone by'ico gihugu byasambuye drone yari mu kirere hejuru y'akarere ka Smolensk n'izindi zibiri mu kirere kiri hejuru y'intara ya Voronezh mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa gatatu. Inteko z'Uburusiya zasambuye kandi izindi drone zibiri zari mu kirere hejuru y'intara ya Belgorod n'izindi zitatu mu kirere cy'intara ya Kursk. Izo ntara zombi zihana urubibe na Ukraine. Muri Ukraine naho abategetsi bo mu ntara ya Kharkiv kuri uyu wa gatatu bavuze ko Uburusiya bwarashe misile mu gisagara cya Kharkiv zakomerekeje abantu batari munsi ya batandatu. Buramatari w'intara ya Kharkiv Ole Sinebuhov yavuze ko izo misile zononye inyubako abanyagihugu babamwo hamwe n'izindi nyubakwa zitanu.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda mu bice bya Kisoro, Nyarusiza, Bihanga, Nyakabande n'ibindi bihegereye. Muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri 88 n'ibice 9 FM. Aya makuru kandi ushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.voa.com no ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook na X kuri VOA Radio yacu. Mukanya navuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Bamwe mu Barundi baba muri Afrika yepfo baravuga ko batewe ubwoba n'ubwicanyi bukorerwa bagenzi babo baba muri icyo gihugu. Abarenga 10 bamaze kwicwa uhereye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2024. Abo biganjemo abakora ubucuruzi bwo mu maduka y'inkuru. Turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ya mu gitondo. Tujye mu Rwanda. Ubusanzwe ubaye impunzi hatakazibye akabaho mu buzima bugoye, ariko hari bamwe bishobora kubera imbarutso yo kugera ku byo batari barashoboye mu buzima. Madame Feza Diane, impunzi y'umunyekongo uba mu nkambi ya Kigeme mu Rwanda, n'umwe muri abo. Ijwi ry'Amerika yamusuye. Reka umunyamakuru Eric Bagirubusa adutambageza aho atuye n'aho akorera.
Turi ku musozi wa Kigeme uherereye mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ihamaze imyaka igera mu 8.
Ikindi ni kingabe.
Ufashe isabune.
Ufashe isabune.
Madamu Feza Diani ari mu iduka rye n'abakiriya bamugana bamubaza ibicuruzwa nkenerwa bya buri munsi. Byiganjemo ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga.
Hari za bibiri.
Feza yatangiye ubucuruzi mu mwaka w'2013 n'igishoro cy'amafaranga 600,000 yakomoye mu bimina yabagamo na bagenzi be n'andi yahawe nk'inguzanyo y'umushinga inkomoko kuri we n'umwihariko.
Icya mbere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icya kabiri nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, mu ma ecole privée. Ikindi n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi, nisanzuye kwa. Ikindi nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha.
Feza kugeza ubu afite abana 4 ku myaka 37 y'amavuko. Hari zimwe mu mpunzi zikunze kubona igihugu cya gatatu kizakira. Feza wanyuze mu mateka asharira y'ubuhunzi nabyo twabimubajijeho.
Kubera ko nyine bya bintu biri mu mitwe yacu ko ibihugu abira byateye imbere umutekano abari umutekano wizewe bitandukanye n'ibihugu turi mu duhora twiruka buri munsi nk'ubu mpunzi bwa kabiri nahoze mu nkambi ya Gicumbi nsubira muri Kongo ndongera ndahunga za muri ya Kigeme mba numva ngize umugisha nkajya nk'ahantu tudahora twiruka buri munota ngo ubufite ibintu ubite wiruke numva ntacyambuza kujyayo.
Feza kuri uyu musozi wa Kigeme Nyamagabe ibikorwa bye bimwinjiriza amafaranga yanabyaguriye mu bworozi.
Izi nka zinywa amajerekani 20 ku munsi y'amazi.
Hari hasi ntakana nabonye ma
hasi hazamo amazi nabi hariye kuvomayo ni ugutonda biratinda. Ijerekani ishobora kuzurira nk'iminota 30.
Aho yororeye izi nka ahakodesha amafaranga 100,000 ku mwaka. Feza wakuriye mu nka iwabi Kongo hari uwatekereza ko uyu murimo ushingiye ku muco w'iwabo.
Ubworozi bw'inka kugira ngo mbutekereze nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Mubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi. Urumva ni amafaranga agera mu 14,000 ku munsi.
Uyu mubyeyi mu mirimo ye ku isonga afatanya n'umugabo we Bwana Celestin Kayiranga w'imyaka 42 nawe w'impunzi y'umunyekongo. Kugeza ubu ufatiye ku bikorwa byabo biragoye guhita utahura ko ari impunzi. Ntibaragerageza kwaka ubwenegihugu bw'u Rwanda ariko nk'uko Kayiranga bivuga,
cyanira kwaka ubwenegihugu nuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano n'ibyo ukora ubifitiye icyizere naho byaba bitihuta cyane ariko ubufite umutekano witwawe ukora ko bikunda ndetse ukagira n'abantu baguhugura mu byukora.
Feza akoresha impunzi n'abanyarwanda muri ibi bikorwa bimuteza imbere. Bwana Bosco Bizimana w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyekongo ushinzwe imirimo yo gukama inka za Feza.
Hano mu rwuri nta kibazo burankama amaritire 40 kandi sikadusamuriza natwe tukanywa amata.
Rimwe na rimwe njya kumva ngo abantu bakuze bafite imirire mibi wowe ntibishoboka.
Oya kubera nsoma ku mata ngiye nta kibazo. Kandi mba mfite nayo njyanira n'abana yampaye.
Ku ruhande rw'iyi mpunzi hari undi munyarwanda Bwana Patrick Uwimana w'imyaka 18 avuga ko kubona icyo gukora cyinjiza amafaranga Inyamagabe ari ihurizo rikomeye. Ashinzwe kuvomera inka za Feza no kuzimenyera icyariri.
Ngewe byampinduriye mu buzima bwanjye n'imibereho bwanjye. Icyo nshatse ndakibona. No mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba ntabikemura uko nguko nta kibazo dufite.
Ijwi rya Amerika riganira na Madamu Feza Diane yatweretse ubutaka avuga ko yamaze kugura n'umunyarwanda agambiriye kwaguriraho ibikorwa bye by'ubworozi. Avuga ko afite n'irindi shami ry'ubucuruzi rikorera mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo, akanagira indi nzu y'ubucuruzi yaguze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eka bagira ubusa ijwi rya Amerika y'Inyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Radijwi d'Amerika mu gihugu cy'Uburundi nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko gushaka umugore umwe bikwiriye akavuga ko guharika bidakwiriye mu ijambo yavuze ku munsi w'abagore abatari bake mu ntara zitandukanye z'u Burundi bamaze kwirukanwa mu ngo mu idini rya Islam. Baravuga ko ibi biciye ukubiri n'imyemerere yabo kandi bifite ingaruka ku miryango yabo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'aba Islam mu ntara ya Muyinga Bukuru Fodo yagaranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubaza uko bakiri ijambo rya Perezida Ndayishimiye.
Bivanye n'ikivugo cy'umukenyezi umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu gihugu n'ijambo nyenicyubahiro yashyikirije rijyanye no guharika ibyo ni itegeko ry'igihugu kandi ni itegeko ngenderwa ko umwe wese abwirizwa kurigendera ko akurikije amategeko na cyane cyane amasezerano yoba yarashyizweho n'igihugu yagende bwako mukubahiriza umushinga nahe kubana n'umukenyezi umwe udende ariko na cyane cyane ngaho naho byafashwe iyo ngingo bari kubwirizwa kwicarana n'amadini atandukanye bakumva imyifato y'amadini nge nk'umukenyezi aserukira abandi mu idini ya Islam nacakiriye ko ari itegeko ry'igihugu mugata ari itegeko ry'Imana kandi nta ugararize indongozi ahishize ntukuraho twebwe nk'aba Islam mu mategeko y'idini yacu ntituvyita guharika si guharika ni isezerano iri mu kigabane cya Quran ariyo Imana yategeka uti nimwabire umwe babiri batatu bane kubabifitiye ubushobozi batazoryanisha abakenyezi n'icyo gihe Imana imaze gushyiraho iryo sezerano tukaca turijamwo tukarimanyagura tuba tugiye kubiri n'amategeko y'Imana hanyuma kukijyanye na twebwe abayisilamu twacakiriye nk'uko igihugu kikivuga ariko twebwe ntitwogarariza itegeko ry'Imana Imana nayo twigararije nayo tuzanira amahano yayo kuko n'abadutanguriye intumwa zadutanguriye bayobo ba Yozefu ba Aburahamu bari bafite abakenyezi barenze umwe kandi Imana igasezerana ivuga iti uzokurikiza ibyo intumwa zanjye zakoze azoba ari umukunzi wanjye aho twebwe tubona yuko ari kwica isezerano ry'Imana kwica amategeko y'Imana
none muri icyo gihe amategeko y'igihugu muzoyabamwe gute bizogenda gute ko twumva yuko hari abakenyezi bamaze gukugwa mu ngo zabo icyo kibazo cucifashe gute mu bayoboke bidini ryanyu abakenyezi canishane bari hanze y'ingo zabo ubu byifashe gute
muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye kigiye kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara canke yarenze ibigo cyangwa umushinga nashobora kuba yararenze ibigo shobwe ntiduharura ko yarenze ibigo ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turiko turasambura amategeko y'Imana uko niko ndabyita tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo abandi baguma mu rugo byitwa yuko twinjiye direct mu gusambura amasezerano y'Imana ikindi nacyo haca haba iburagirika ry'abana umwana acabura hahagaze ananirwa community mpagaze hehe mpagaze kwande nicyo gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kuyiga mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo twobafasha gute koko guki kugira tugarukira agateka k'umukenyezi naho yoba yarabyaye bari kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi kumwirukana c'est pas une solution ahubwo bari kuvuga bati umugabo nagumana umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanya amufasha n'abana
none muri kano kanya ishiramwe ryanyu ririko rifasha abakenyezi gute cyane cyane aho muherereye mu ntara ya Muyinga ishiramwe ryanyu muriko mubafasha gute
twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bwo kwifata mu ibyo bihe bigoye
ego abajejwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura mu kibano cyanyu
mu kibano cyacu abajejwe intwaro benshi ntituravugana bamwe nk'aba nyumba kumi abashefu dokasi turakunda kuganira icyo kibazo ugana aho bakakubwiraho umukuru w'igihugu yashize twebwe ntitwokuraho ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko muri make nicyaka indi nyine cyo kwinjira mu igena ry'Imana tukinjira mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo mbe ibitabo by'Imana by'iyo dini bivuga iki mbese ibitabo byose biragihuriza ko njye akajambo kanyuma nuhanura nubwira abakenyezi ba Kiisilamu baba bariko baranyumva nuko bubwira ukwihangana hanyuma bagakomeza amasengesho kuko ibintu byose ni mu masengesho hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana kuko imbere y'Imana nta kuvuga ngo Imana izoca urubanza yisonze iki Imana izoca urubanza yisonze ibyaha umuntu yakoze ntizoca urubanza yisonze umuntu yaraharitse
murakoze cyane Madame Bukuru Fodo aserukira ishiramwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ngaha mu ntara ya Muyinga turabashimiye cyane
namwe murakoze cyane
era radio ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC. Tugaruke hano muri Amerika, urukiko ruburanisha Donald Trump rwafashe uwo nuwahoze rero ari umukuru w'igihugu hano muri Amerika, rwafashe ikiruhuko uyu munsi. Nta buranisha ryabayeho, urubanza ruteganyijwe kuzasubukurwa ejo kuwa kane. Kugeza ubuse ruhagaze rute? Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Icyumweru cya mbere cy'urubanza cyari cyo gutoranya abaturage bagize urukiko rwa rubanda jury ruburanisha Trump. Umunsi wa gatanu w'urubanza ejo bundi ku wa mbere wari uw'ijambo ry'iriburiro ry'umushinjacyaha n'iry'avoka wa Trump. Muri make, umushinjacyaha yavuze ko Trump yakoze icyaha cy'uburiganya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe, agamije kuyobya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016, n'icyaha cyo guhishira igice cya mbere. Yemeje kandi ko Trump atabikoze rimwe gusa. Naho avoka wa Trump yavuze ko gushaka kuyobya amatora nta cyaha kirimo. Ati ni demokrasi. Kuri we, uwo aburanira ni umwere. Yasabye urukiko narwo kuzabishimangira igihe ruzafatira umwanzuro warwo. Barangije, urukiko rwatangiye kumva umutangabuhamya wa mbere na mbere. N'uwo umushinjacyaha yitwa David Pecker w'imyaka 72 y'amavuko. Yahoze ari nyiri ikinyamakuru cyitwa National Inquirer. Yakomeje ubuhamya bwe ku munsi wa gatandatu kuwa kabiri. No kuri uyu wa kane niwe uzagaruka nanone. Asubiza ibibazo by'umushinjacyaha, nibirangira azatangira gusubiza iby'abavoka ba Trump. Kugeza ubu, Pecker yabwiye urukiko ko we na Trump baziranye kuva kera, kuva mu myaka y'1980 Trump atarinjira muri politiki. Yavuze ko bigeze no gutekereza ku mushinga wo gushyiraho ikinyamakuru cyari kwitwa Trump Style, ariko birangira batabikoze. Yasobanuye ko Trump amaze gutangira politiki bakoranaga inama kenshi kugira ngo barebe uko azamufasha gutorwa. Rimwe muri bene izi nama mu kwezi kwa munani 2015, Pecker yabwiye Trump ko azamubera amaso n'amatwi, agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump, we akamuvuga ibigwi, abo bahanganye akabandikaho ibibi gusa. Muri urwo rwego, yemeza ko Trump yahaye ikinyamakuru cye amafaranga yatumye kigura inkuru z'abagore babiri bemezaga ko babaye amahabara ya Trump, ariko ntizagitangaza. Babyita gukacira no kwica, bibuza ugurishije amakuru kuyaha ibindi binyamakuru ibyo aribyo byose. Umwe muri abo bagore yitwa Karen McDougall, bamuhaye amadolari 150,000. Undi yitwa Stormy Daniels, amazina ye nyakuri ni Stephanie Clifford, we bamuhaye amadolari 130,000. Mbere y'uko Pecker akomeza ubuhamya bwe kuwa kabiri, umucamanza yabanje kuburanisha amasaha make ikirego cy'umushinjacyaha uvuga ko Trump asuzugura urukiko kandi arenga kenshi yabigambiriye ku itegeko umucamanza yamuhaye ryo kwirinda gusebya no gutuka ku mbuga nkoranyambaga no muri disikuru ze abaturage bagize juri, abatangabuhamya, abakozi b'urukiko n'abo mu miryango yabo bose. Avoka wa Trump yavuze ko Trump atigeze arenga kuri iryo tegeko, ahubwo ko ibyo akora biri mu rwego rwo kwihimura no kwirengera kubamugabaho ibyo yita ibitero bya politiki. Ariko umucamanza ntiyabyemeye, amubwira ko nta kintu gifatika arimo amwereka, ahubwo ko arimo yitesha icyizere. Umushinjacyaha yasabye umucamanza guca Trump ihazabu y'amadolari 300,000 ku cyaha cyo gusuzugura urukiko, n'amadolari 1,000 ku cyaha cyo kurenga ku itegeko rimubuza gusebanya no gutukana. Umucamanza ntiyavuze igihe azatangariza icyemezo cye. Trump ategetswe kuba ari mu rukiko buri gihe cy'iburanisha, ntacyo yemerewe kuvugamo. Gusa iyo asohotse cyangwa mbere yo kwinjira mu rukiko, akunze kubwira abanyamakuru akamuri ku mutima. Yinubira ko yirirwa yicaye aho gusa, ati n'uburyo bwo kumbuza kwiyamamaza. Umushinjacyaha wo ku rwego rwa leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega Trump ko mu 2016 ubwo yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu, yahonze Stormy Daniels kugira ngo atazavuga ko yamubereye ihabara. Ku mushinjacyaha, Trump yabihishe rubanda bagombaga gutora umukuru w'igihugu, ati bi nta kindi ni ukuyobya amatora, nicyo cyahamurega. Naho uriya mugore wa kabiri Karen McDougall we ntari mu kirego, ahubwo azaba umutangabuhamya w'umushinjacyaha. Trump ahakana ibyo aregwa.
Thomas Kamilindi, tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusubire muri Afrika y'Epfo aho Jacob Zuma wahoze ari perezida w'icyo gihugu mu ntangiriro z'iki cyumweru yabonye intsinzi ikomeye mu rukiko rukuru rw'icyo gihugu no mu ishyaka rye aherutse gushinga umukonto w'isizwe. Yatsinze ishyaka ANC riri ku butegetsi ryari ryamubuje gukoresha inyito y'ishyaka umukonto w'isizwe riri mu rurimi rw'ikizuru risobanura icumu ry'igihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Ndayisenga, umuhanga mu bya politike ku mugabane wa Afrika ari i Pretoria muri Afrika y'Epfo.
Nibaza yuko kuba no basanzwe banga muri Afrika y'Epfo nta gitangaza kirimo cyane, biragaragara yuko Zuma batari kumubuza yuko ashobora kwitoza, kuko ukumubuza kwitoza byari guhava bizana akajagari narijya asanzwe ava mu bwoko bw'abazuru, abazuru nabo akaba aribo benshi nga muri iki gihugu. Hanyuma nibaza yuko ANC itari kumubuza yuko akoresha ikimenyetso cy'umukonto w'isizwe, kuko Zuma nawe yaragize uruhare rurerure cyane runini mu mugambwe ANC, kandi bavuga yuko wanashaka ibijyanye ishami ry'abagwanyi yarirongoye umwanya muremure ugereranyije n'abandi batwaye uyu mugambwe, kandi n'umugambwe wagiye gushika ku butegetsi iryo shami ariwe akirirongoye. Ni ukuvuga rero abandi barigize bagumye bakorabora no mu gihe yari ari ku butegetsi bagumye bakorana neza. Ubu rero kubona yahinduyemo umugambwe novuga yuko atari abantu bashasha agiye kwigisha, n'abantu bari basanzwe gukorana nawe na kintu novuga gitangaje kirimo. ANC rero kuvuga ngo igomba imubuze byari kugorana cyane, kuko kumubuza byari kuzana kandi kajagari mu gihugu.
Umugambwe ANC uravuga ko uzokunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya Sentare Nkuru, mwibaza ko ari amahirwe bafise gutsinda canke mubona iyo ngingo ya Sentare Nkuru ihagije no kugwego bazo kwitwara, mubona hari amahirwe ANC ifise?
Na yuko naho ayo mahirwe yoboneka bigashika ANC igatsinda nkuko ndemeje kubivuga, byo shira iki gihugu amucuka kitameze neza mu gihe Zuma batomureka ngo yitoze. Ushaka ndakwibutse yuko imbere mwaka w'1994 igihe ANC ishyize ku butegetsi itwa umugambo twabo na Mandela, kiriya gihe abazuru ntabwo bari ku bwinshi muri ANC. N'igihe Mandela aheje umugambwe ita Bombeki naho nyine abazuru ntibari benshi, abazuru bagiye gutangura kwinjira muri ANC mu gihe Zuma ashyize ku butegetsi, kuko imbere yaho yaba Mandela yaba Mbeki bose bari mu bwoko bw'abakosa. Rero ntibababona neza, ntibabiyumvamo neza kubera babona yuko ari akarabo mu bwoko bwabo. Zuma rero amaze gushika ku butegetsi niho abazuru baje ku bwinshi cyane muri ANC. Ubu rero avuye mu butegetsi byaragaragaye yuko abazuru bipfuje gusubira mu mugambwe bari barimo ubwa mbere.
Nashaka ndababaze kubona azoshobora kwitoza aho ibintu bihagaze gushika ubu kuri iyo ntsinzi, mubona bizogira ingaruka iyihe ku mugambwe ya ANC n'indi migambwe iriko yitegura kwiyamamaza mu matora mu kwezi kuza?
Kubona Zuma azoshobora kwitoza nibaza yuko ku bwanje bizozana icyuka cyiza mbere n'inyuma y'amatora, kuko mu gihe bari gushobora kumubuza ahawubayemwo icyuka kitameze neza haba imbere cyangwa inyuma y'amatora, ntibagire yuko mu myigaragambyo cyangwa mu migumuko yaheruka kuba igihe Zuma bari bamwitwariye bamwagiriza ibintu bijyanye na korupsiyo bafata ingingo yo kumufunga. Murazi neza yuko habaye akajagari muri iki gihugu, akajagari katumye iki gihugu gitakaza amahera menshi. Rero mu gihe bari gufata ingingo yo kumubuza cyagaragara yuko hoje akajagari haba imbere cyangwa inyuma y'amatora, ariko biragaragara icyuka kizoba neza, hari icyizere cyinshi yuko icyuka kizogenda neza.
Witegereje muri Afurika y'Epfo abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato, ubona muri abo bakandida bahagaze he muri iyo migambwe izohiganwa muri rusange?
Urwaruka ku bwinshi na cyane cyane urwaruka rwize, novuga yuko ubu ruri mu mugambwe EFF Eco Economic Freedom Fighters urongowe na Julius Malema. Ivyo nibaza yuko atawobidiha ufatiye yuko no mu makaminuza ubwo rwaruka amashyirahamwe y'abanyeshuri usanga ari rwo rudomina cyane, ku buryo n'amasosiyasiyo ari mu makaminuza usanga ari rwo rwatsinze iyo habaye amatora. Gusa agahaze nuko ubwo rwaruka na cyane cyane urwaruka ruri muri EFF usanga nabwo ari urwaruka atakazi rufise.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Nanjye ndabashimiye n'abari ko baratwumviriza.
tubashimire mwese inshuti mwari muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika kuri mikro nkari kumwe na Jeffrey Mutago.